Et la 18 d'Amérique. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kinini no mu kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kwa kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020. Kuri mikro muri kumwe naje Fidèle Niyongabo. Mu Burundi umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wasoze igikorwa wari umaze mu kwezi urondera abafubwe mu kivunga mu gwimo go mu mwaka w'1994.
Yari imaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe umwe kwiwe.
Uyo ni Noe Clemanziza, icegera cy'umukuru w'umugwi Sever mu Burundi. Mbere ko dushika kuri iyo nkuru n'andi makuru tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidèle Thierry yavugwa mu makungu. Abanyekanada babiri bakora amatohoza ejo ku munsi wa mbere niho bafata urugendo rubashikana muri Irani kuraba ibisigarira hamwe n'agasanduku kirabura kabika amajwi vy'indege ya Ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze, bikaba byashikirijwe n'abategetsi. Abandi babiri bazobasangayo mu minsi canke indwi ziri imbere, batumwe ko na Irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma ibisigarira vy'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda. Iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing 737 yarashwe na misile y'igisirikare ca Irani imaze umwanya muto ihagurutse. Ku munsi wa gatatu hapfa abayirimwo bose 76 harimwo n'abanyekanada 57. Umushikiranganji w'ubutungane hano muri Leta Zunze za Amerika William Barr yashikirije ko abasirikare 21 ba Arabia Saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri Amerika barungitswe iwabo. Ni nyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare batatu ba Amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare cha Pensacola muri leta ya Florida. Mushiranganje William Barr yaremeje ko cari gitero citerabwoba. Ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya vyarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya. Mushikiranganje w'Uburusiya jeje imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro. Izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere. Ibindi biganiro byaciye byungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri. Ibyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu cya Turukiya hamwe n'Uburusiya.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Leta Zunze za Amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa Afrika nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika. General Mark Milley arongoye igisirikare cya Amerika abishikirije mu gihe Perezida Donald Trump asabiye ko inteko za OTAN zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati. Ni mu gihe kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agiraniye umubonano na bagenzi we ba Burkina Faso, Chad, Nigeri, Mali hamwe na Mauritania bafatikanije urugamba rwo kugwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Amerika ifise abasirikare bashika 70,000 ku mugabane wa Afrika bakorana n'izindi nteko za Afrika kugwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri Somalia. Abandi 200,000 bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu 40 vya Afrika. Inama nshingamateka ya Israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu akwiye guhabwa ubudahangarwa ntabashe gukurikiranywa ku vyaha yagirizwa byo kurya ruswa. Mu gihe uwo vyemeza, uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana. Netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cy'ubudahangarwa kitavuye mu nzira. Ni mu gihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere aterekanijwe mu kwezi kwa gatatu.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Igisirikare cha Afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro bya Duane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan Fawad Amani yabwijwe rya Amerika ko uwo muhari wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga imiliyoni arenga ibihumbi 38 by'amadolari y'Abanyamerika kuri ivyo biro mu ntara ya Fara. Ivyo bitero bya gisirikare ku batalibani byatanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri mu ntumbero yo kwirukana abatalibani bari muri iyo ntara. Intagondwa z'umurwi wa Al-Shabaab zarishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ejo kuwa mbere mu buseruko bw'igihugu cya Kenya. Ni gitero kigira ica gatanu uwo murwi ukoze muri Kenya mu minsi 13. Abarwanyi ba Al-Shabaab bagize igitero mu gisagara cya Kamute mu gice cya Garissa igihe cy'isaha 8 zo mu ijoro mu masaha yaho. Bari baturutse mu gihugu cya Somalia. Abigisha batatu batari abayisilamu barishwe, umuyisilamu umwe aranyuruzwa, uwundi mwigisha arakomereka. Abagize icyo gitero baragiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe. Al-Shabaab yavuze ko ariyo yakoze icyo gitero mu itangazo yashize ahabona ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwitwa Shahada ejo ku munsi wa mbere nyene.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajambere y'ibice byo hagati mu gihugu bugaragaza ko mu bana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera ku 70% baciriwe ivomo n'imiryango yabo. Iryo shyirahamwe rigasaba ababyeyi kongera gusubira ku byo bishinze. Ibindi kuri inkuru tumviriza mugenzi wacu Asumutaka Boye.
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madamu Odeta Musengimana, umuyobozi w'uyu muryango, asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye, nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda, rwose imitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Iri kintu cyose rwo gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi n'anka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango, ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya ube mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. Ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe, abatarirukanye abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi, ni wowe watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira gushakishiriza ubuzima, azongera asambanywe, azongera abyare, kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutunga igafungana wa mwana we. Ababyeyi bafitemo uruhare rukomeye cyane. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya. Ubuhamya bwabo bugaragaza akaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite.
Njye maze kumenya ko ntwite, mama navanaga na mama na papa, papa yasabye utaragenda, navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo ahita agenda, kugeza ubu ngubu ntabwo cyangwa yongera kugaruka. Mama yarambwiye ati wowe Kidorisa arabataye, ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe. Akajya ambwira nabi ati nuko nafite aho mushyira, ati nazagura inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati ninteka utagiye gushaka ibyo uteka, ati ntabwo ndi kugaburira.
Nabyo yamfite 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima, nabanza kurwana nabo bari sinda burara, ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya, kuko byageze n'igihe nje na murugo njya kwa nyogokuru. Nyogokuru niwe wamfashije, ariko nawe kumfasha byaturutse kure, nawe ntabwo yabyumvaga. Yaramfashaga akazamo akandi kantu, akongera akantu, akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki, ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga, nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane, kubera ko yari umwana mutoya mfite imyaka 13 yaradutunguye cyane tugwa muri koma ari nje hagati yanje n'umugabo ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi nta uvugisha undi kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo igisabo ni igisabo gikabije giteye na gahinda
njyewe ku giti cyanjye ntabwo byayi twaduhotse kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva ariko abana ntibanyurwa nkanjye mumaze imyaka 20 nta byara ariko urumve ubahangeze sikumpekesha uruhinja birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango
mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yo mu mwaka w'2015-19 3/7% batewe inda ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusanyiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 4 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ibisigari by'abantu barenga 250 arivyo bimaze kwegeranywa muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni mukiringo cy'ukwezi mu gwisebe rujejwe ukuri no kunywanisha abarundi umaze uri kurondera bahambwe mu kivunga mu gwimogo mu mwaka w'1994 inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bajyo mu Burundi mu isomegwa na mugenzi wacu Desire atumye Imana ari Kigali mu Rwanda
togwa cyo mu gisevere cyo wa mbere cyo kugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mu mwaka w'1994 iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababa icyo gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ibyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye uyu ni umwe muri bo
ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohya icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata urabona hariho benshi twabuze abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye urashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuka yibuka bitegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana
ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga ikimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa
je mbona nitubaye muri kabaje nde je igikuru muri byose kimbona bogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabire n'ikigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabiye ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugusteve wugururiye imiryango kuri no wa mbere uwo wese yipfuza kuraba ibikorwa waranguye muri kino kinyengo cy'ukwezi kumwe icegera cyo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha no wa Clema ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe
byari bimaze hafi kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu
bahambwe umumwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho nabantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kujya guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta n'uruvange rero rw'abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cy'ababa 250 n'amajana 270 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu udashobora kuzura kaboze muri seve barabihakana icegera cy'umukuru w'uwo mugwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyaje ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikore nkuku turagitegekanya kugira ngo ntagire umuntu ashobora guhamuka kubera ibintu asubiye kwibuka afatiye kubyabonye bituma aca yibuka amabi barashikiye uwiwe icyo gikogwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije n'ungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifite akamaro mu bijanye no kumenya ukuri ku byabaye no kunywanisha no wa Clemane nziza atanga isiguro
ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ibyabaye muri kahise abashaka kushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ibyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe n'abantu bashaka kuba bavuga bati twebwe nituza abacu bagiye nituzi iyo bahereye arabogira nk'ikigandara bagikore arabashobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugu severo menyesha ko ico gikogwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afite inkuru zahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mu gwisebe akavuga ko inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira kushika mu mwaka 2008
mu Burundi kandi abantu bagera ku 2020 bintu byabo bigizwe n'imirima inyubako n'ibindi byarononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara ya Kayanza biturutse ku mvura y'isegenya uramatawe iyo ntara ni set ndayizeye yabitangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hari mu gihe yashikize ibyaranguwe mu ntara yiwe n'ibyayibayemo mu mwaka uheze ahamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo mu kurindira imfashanyo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Imvura y'umurengera imaze iminsi igwa mu Burundi no mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'ico gihugu mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana 200,000 ibintu byabo byononekaye cyane amahegitari 200,000 y'imirima yatwarwa mu gihe inzu 170 zabomotse 430 nazo zisiduka igice kimwe Anisenda yizeye mu cegeranyo kiranga ibyabaye n'ibyakozwe mu ntara ya Mutwa mu mwaka 2019 yabwiye amenyesha makuru ko ari kagerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimo ubushikiranganji njye bwo gushikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo
ku rutonde twari dufise rero ku byo twashoboye gutohoza makomine atubwira ko ashobora kuba inzu zireze zishikije 200 zabomotse n'izo none kaye zishika 225 mugabo hariho n'ahantu usanga hari ishuri mu cy'amashuri abiri yagurutse ariko se ibintu by'ukuri no bwa kurate biteye ubwoba uganje n'ibyabaye nk'umuco bitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye uganje byawe n'ubujumbura ndetse uganje n'ibyo mu bindi bihugu twari twavuga yuko avuga ibintu twoshimira n'imana ko ibintu ari ibintu bisanzwe no mirima itirimikaye nayo ivuze rero nonekaye hari haguye urubura hari nga muri komine Kayanza hari muri komine Muhanga hari muri komine Butaganzwa hari hagiye hari urubura hari bona ahantu hamwe hamwe muri komine Matongo na Gatara imirima yatwawe byo kuri hari ibintu byononekaye twari bitondekanije rero byose tuzobishikiriza abo dusa dufashanya umwe twamaze kubitanga muri gahoro igihugu je kuraba ibiza biba byacitse kugira badufashe mugabo bindi tuzazoka mu bushikiranganji bushikirano gatsaho tuzobafasha arashaka kubara huye n'izo ngorane
imbere y'uko bwamushikiranganji bufasha bwarandayizeye afite icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe
hari ikintu wita gufashanya mu kibanza turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu bafite inzu zaba zarabomotse ntabwo twumva bajyamo mu gahinga ntabwo twumva batagira aho baba hariho inshuti n'abagenzi babaye barasendereza babaye barabafasha uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza n'abo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko urazi imirima imahigitari imirima shaka wa mekaye ulikuwa biharura imirima ya ababa mahigitari alengibu mbiliwili ahalawano imihumbi hafi mirongibili tufuga kwa ibili huzawa huzano nekaye chane mwumba kwa liha wano shaka wali mungora ne tukawasawa kwa uwe wala fashani mkiwano wukizu tuchua ili ngajaka fashu wundi haya manatu kwe tuliko tulagiragiza kudu wadula jeno hino gato labi yuko awo bishogo kashaka wa ikoshawani kutono utu wadano kilako
kupa muna angozo kwezi kwa chumi nakabi runga kuheze mnyuzula imvula imazagu hita na banu batari musia minongine na batano mwurundi abatamenye kanigitigiri baburigure ngero amazo tarima ke ni mirima hamwezi ndi nyubakwa ngama barabara mashure ni bindi bilo onekara eroje ulika neza juja Amerika
chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barinubira uburyo ico gihugu gikoresha politike mu bijyanye n'ubuzima bwabo. Ni nyuma yaho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko rigiye guhindura amwe mu mashyirahamwe mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo gufasha impunzi ziri muri Tanzania muri uyu mwaka w'2020. Mugenzi wacu James Joven yaganiye na zimwe muri izo mpunzi.
Niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashima no kwatengurukira ku kigoro mwama mugira imisi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufise impunzi z'umutendere. Impunzi z'umutendere ingorane ya mbere dufise urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu. Kiretse gusa bivanye n'uko iyi ngorane yadutse mu mashyirahamwe ariko Red Cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije ahubwo niyo isa n'uko mengo niyo yaterewemo politike yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu kuko impunzi yicaye mu ikambi tariki ravu kuvugwa nta kindi kintu urumva yishobora kwikora ko hovuma habona injya ko umuntu abura kuvugwa kuko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti none imiti bavuga ngo baje kuboresha adatetse wabo
ishenda ni ishamwe ya UNCR yumvise amarira ya twebwe impunzi nafatikanye n'amashyirahamwe atandukanye barahindura amashyirahamwe amwamwe ndibuka bakoranije abarongozi barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashyirahamwe atandukanye baravuga ihindagurika ryabaye ku mashyirahamwe bageze ku ishyirahamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze neza kubw'ibyo rero inyishu yanjye yabonetse twazaniye ishyirahamwe rya MTI ni ukuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa cy'ubuvuzi atari kuvuga ngo yifatikanije n'indi shyirahamwe kuko rifite ubushobozi twebwe twarakomye amashyi tuvuga tubigenze neza ariko kandi amakuru adusumira tubona iryo shyirahamwe byanse ko rishobora gutangura imirimo yaryo kuko byategekanijwe ko ritangura itariki yabuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amasitoke y'imiti niyo bari bayafise ntabwo se tubona iryo shyirahamwe ryokora ryanari gukora mu myaka ka itatirenganye bavuga ngo bagenge kuzohindura iki ngo turabona ko hariho ukuduterekana muri leta kuko twashimye ingengo y'UNCR yari yafashe no kuvuga nije mu ngiro kugira ndi mashyirahamwe yemeye akagenda n'iryo shyirahamwe Red Cross rigende
reka twe turiko turarira twabuze aho dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icyegera cy'umushikiranganje akorera mu bushikiranganje avuga yuko ayo mashyirahamwe ategezwe gukora byanse bikunze iryo shyirahamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho aho ugenda ku bitaro ugasanga paracetamol ntayiriho aho ugenda ku bitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana ategeze kuvuzwa imiti y'amazi ugasanga umuntu avuzwa kinine aho ugenda ku bitaro ugasanga aruntayo uronka ugasanga abantu baravuza ayo bakira nayo bamira none akamaramaza haraye haje icyegera cy'umushikiranganje avuga yuko iryo shyirahamwe ririnda gukora byanka byakunda ishyirahamwe ryari rije gukora zisubizwe inyuma ku mvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishiramo rya Red Cross ryatashe hazoze ishiramo rya MTI twatubyizigiye ko situvyishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none era aba byasubiye inyuma
mu bisanzwe kibazo cy'impunzi hano mu ikambi ya Mutenderi cyabaye ndanse kuko ugerageje ishiramo dufise ku bijanye n'amagara y'abantu ishiramo yagiye kuva ryatangwe kuva mu mwaka w'2016 hano mu ikambi ushumva ko rimaze imyaka ishika ne imaze imyaka ine riko rirakora nta kintu gishemeye gigeze rikora no kuvuga byaranzwe n'ubunenge bwinshi ugerageje nko kuntu ryatangwa ubwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamwa abantu bapfuye bita morgue twarahabaye mwisho gusanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe n'abantu bakihema icyo nasho nyine twarasemerejwe nk'impunzi turakoma induru atinda barubaka inzu yo gushiramwo yo gushingura abantu yo gushiramwo abantu bitavye imana ariyo bita morgue ariko ibyo byose naho nyine ishiramwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi byinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza ugasanga umuntu ntari ko arafatwa neza ugasanga abaganga bagiye ariko ntibari ko arafatwa neza
bikaca bitutangaza yuko ibyo bintu umenga n'ibintu bya politike biri mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashyigikiye ubusuma idashyigikiye abantu bakora nabi irongowe na perezida Magufuli mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganje akagaruka ngo irishyirahamwe ryakoze ubusuma ryagize imiti ritavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ibyo bintu atari nko politiki
cyo dusaba leta ya Tanzania nuko iryo shyirahamwe rya Red Cross ariyo Red Cross Tanzania yego ni shyirahamwe ry'igihugu mugabo ibyo rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpuzamakungu
cyo cyambere saba leta ya Tanzania irongowe na perezida Magufuli ko yanga ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu niturwanire natwe bareke gutuma abantu bo mushikira nganje bagaruka kuzana amashyirahamwe kandi tumva iyagendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashyirahamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushyigikira ibyo bintu hasi nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shyirahamwe iryo shobora kuvura abantu twatwirugije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe tugiye kuronka imiti tukavugwa neza none iryo shyirahamwe rikaba ryasubijwe inyuma ku mvo twe tudashobora gutahura hasi nihagarare nkase kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twe ntitugire ikituvugira niyo tuvuze cadupfungwa
njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hanyu bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
I tell her that I'm going to tell you. You make that busy body by your passion. Then by last, you and you go come and rest. I bet that you go like a dinner, but you wake up fast. But let's get my go back. Go go next, you say. You're the only one I give my body, but you're the only one I call this over, but you're the only one I give my body, but yeah. Go go next, you say. You're the only one I give my body, but you're the only one I call this over, but you're the only one I give my body, but yeah, yeah, but see the bubble, I see the magic of everybody bubbling the world. Yeah, see for that, see for that, see for that, baby, when Bella see for the yeah. Was look sense, was look sense, was single, but one of the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, be the war. When you were young, but they did it. Won't be boring. Oh, but they won't be being I'm warming up, holding God in the garden. But when this is there, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause this over, but you're the only one I give my body, but yeah. But when this is there, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause this over, but you're the only one I give my body, but yeah. I'm a new dinner, dancing, move up a tree, go mini, cancer, so long, go on every city. Already moving from the Mokola Yuji, Tinya, take up a leg of a Yamukumbuchi, but it's on the top of Mukwano, Kurandilana, in Beletata, or Vele Mama, people sing a high in the Moambo, people dance to live as long ago. Tapa Gamba, Tatuba Busa, Tabalina Kumania, Betuli Kabo Bayusa, I'm a Tapa Gamba, Tatuba Busa, Tinga Batumania, Betuli Moluko Bayuda. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, be the war. When you will be in front of the GV, who the one before it? But when
necessary. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it over, but you're the only one I give my body, but yeah, you're the only one I give my body, but you're the only one I cause it over, but you're the only one I give my body, but